mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hani Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri metero 104, murambabarira ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Ushobora kandi kudukurikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com, kuri Facebook kuri radio yacu, no kuri site yacu ariyo y3 radio yacu voa.com. Ano muri studio ya gatano muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabaramukije mwese ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi, amashyirahamwe yigenga aramagana icyegeranyo cya Human Rights Watch.
Human Rights Watch ibandanya yerekana uguhengama hamwe n'agatima k'amacako biri karyo, aho rivuga ingoro y'umugambwe ariko ntigigere rivuga ingoro y'umugambwe CNDD-FDD yarashwe.
Eric Nsengiyumva, mukuru w'ishyirahamwe ry'urubyiruko riharanira iterambere rya Afurika AJAPE, aramagana icyegeranyo cyasohowe na Human Rights Watch, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu uherutse kunenga uko uburenganzira bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi buhagaze. Gahunda yo gukorera mu biraro mu Burundi igeze he? Mu nkambi ya Nduta icumbikira impunzi z'Abarundi muri Tanzania, impapuro zitagira umukono zatangiye kunyanyagizwa hirya no hino. Izo mpapuro ziriho iki? Ni mu kanya, ntimujye kure. Kongere kubaha ikaze mwe mudukurikiye muri aya makuru yacu, tuyahere mu Burundi. Amashyirahamwe atatu yigenga akorera mu gihugu ariyo AJAPE, AVEMI 26 na CASAF anenga icyegeranyo giherutse gusohorwa n'umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu. Yasabaga ko akanama k'umuryango w'abibumbye gahana ubutegetsi bashinja gutoteza no guhara no kugirira nabi abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aho mashyirahamwe rero ahamagarira Abarundi n'amahanga kwima amatwi uwo muryango uharanira uburenganzira bwa muntu, akawushinja gushaka kubangamira amatora ateganyijwe mu Burundi mu mwaka 2020. Eloge Wireka neza komeza.
Mu itangazo rusange ayo mashyirahamwe yasohoye rigasomwa n'umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka ruhana iterambere rya Afurika JAP, avuga ko anegura ibyashyikirijwe na Human Rights Watch mu cyegeranyo cyayo cyo ku wa 12 uku kwezi. Iryo shyirahamwe ryadomye urutoki kuri bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure n'abajejwe intwaro ko bafite uruhara mu iburabuzwa hamwe n'ihamwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu makomine atandukanye y'u Burundi, na cyane cyane abo mugambwe Senere wa Gatondwa. Amashyirahamwe ya VEMI, VENSIS, CASAF na JAP ahamagarira Abarundi n'amakungu kudaha amatwi ibyo Human Rights Watch yasabye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gukurikiranira hagufi biba mu Burundi no guhana abategetsi bagirizwa ayo mabi. Yerekana ibyo yagize iryo shyirahamwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bwa kiremwamuntu. Eric Nsengimana ni umukuru wa JAP.
Human Rights Watch ibandanya yerekana uguhengama hamwe n'agatima k'amacako biri karyo, aho rivuga ingoro y'umugambwe Senere yaturiwe muri komine Nyabiraba ariko ntigigere rivuga ingoro y'umugambwe CNDD-FDD yarashwe muri komine Mpanda. Amashyirahamwe AJAPE, CASAF na VEMI 26 afata izo nkuru zishafuza u Burundi muri kino gihe kidashika n'umwaka gisigaye ngo amatora y'umwaka w'2020 abe nk'uburyo bwo gutera ubwoba abenegihugu no kwiyamamariza abasambura u Burundi kugira ngo bikunde badusubize mu ihumbi nk'uko byagenze mu mwaka w'2015. Igitangaje kandi Human Rights Watch ntacyo gigeze rivuga ku bijyanye n'abatembagaje ubutegetsi mu mwaka w'2015 hamwe n'imigumuko yahitanye abantu n'ibintu, ndetse abo bantu bakaba batsindaro mu bihugu vya Buraya ababatumye.
Ayo mashyirahamwe asana yibaza ibibazo nubwo atabitangira inyishu.
Muboba batavuga rumwe na leta n'umugambwe CNR canke Human Rights Watch yoba yarahawe amabanga yo kuba umuvugizi wawo, kira noneho umugambwe CNR abanywanyi bawo benshi bari mu nzego zirongoye igihugu. Ivyo nivyerekana ko by'ukuri ikinyegeje inyuma gikomeye mu vyo Human Rights Watch bishikiriza. amashirahamwe aja kazaf na V26 asaba ubutungane bw'Uburundi gukora ico bujejwe mu guhana abakoze ayo mabi. Asaba kandi Human Rights Watch kwisubirako rikabeshuza izo nkuru z'ibinyoma ku Burundi canke mwo kimwe gyemere ko ryacitse umugambwe, hanyuma rireke kwinyegeza mu kwitango riharanira agateka kazi na muntu.
Abafite ibyo basabwa si Human Rights Watch yonyene.
Amashirahamwe ya JAP, KAZAF na V26 arangije asaba Abarundi muri rusangi kuguma bafatanye mu nda mu butandukane bwabo mu kwitabira ibikorwa by'iterambere, mu kubaha indongozi by'umwihariko, gushira inguvu hamwe mu kugwanya umwasi wa twese dusangiye ari wo bukene. Muri make bimama twibasesa nkuyoze n'amakuru y'ibinyoma acamwo imice abantu.
Human Rights Watch sijyo shirahamwe ryonyene muri no misi ryasohoye amatangazo risaba amakungu gukurikirana hagufi iba mu Burundi. Mundu guheze shirahamwe rikinga amatati International Crisis Group naryo ryavuze nk'ibyo nyene ryo ryashitse kure rigeraho risaba umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase gufatira ibihano Burundi kugeza za no kuyumvira kufuta muri uwo muryango, hamwe abategetsi batokwemera ibiganiro bitumanye politike bahunze igihugu batahuka gutegura no kuja amatora y'2020. Ariko umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana yamaze kubakura ku nzira abacibaza ko hagishoboka ibiganiro bibera hanze y'igihugu. Mundu weze yavugiye Bujumbura ati ibiganiro bibera hanze y'igihugu vyararangiye ntibizongera. Eloge wika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge Wirikaneza aho ngaho i Nairobi. Hura natubwiye yuko umukuru w'ishyirahamwe AJAP ari Eric Nsengimana. Atari Nsengi, umva tubonereho rero gukosora uko twari tubivuze. Tuguma aho ngaho nyine mu Burundi, aho icyemezo kimaze umwaka gifashwe n'ubutegetsi bw'intarangozi cyo kugaburira inka mu biraro mu kimbo cyo kuziragira ku gasozi kitishimiwe n'aborozi. Baravuga ko nta kindi babasha gukora muri iki gihe uretse kwirirwa bahirira izo nka kugira ngo babone uko bazitungira mu biraro. Bagasaba ko icyo cyemezo cy'abagisubitswe bakabanza kwitegura neza. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi baryo, turagezwaho na Desire Hatungimana.
Ingingo yo kugaburira inka mu ruhongore aborozi bo mu ntara ya Ngozi babona kwibavuna hagera mu kihoho bikabindi bintu. Uno mutama amenyesha ko ubu batagiraho bahira, bagasaba leta kubatezurira bakabanza kurima ubwatsi bukwiriye.
Ikiriraje ntaho twoshobora kwahira utwatsi two kuzihereza, turashobora gutema imiringoti twateye hanyuma twayimara tukajwa kukene yozira. Iza situara biteji, munga burabona nhebira kuira, ngo vikuira, kunaka pizo oose, ngo vikuira. Mungaba wafa shingi ingo, bola, wakujene boto tokori la katoi, kujira vya vyati, batu vila vikuze, tukachadufu munga gose. Mungubi mpura yagwa, naga hombo chane tuwaronga. Kubera yuko twaronka aho twahira, none nkubu twebwe nta myonga dufise yo kugira ngo tuze kwahira ivyatsi ko twahira ku mitumba. Ubu nta hantu naha mudushobora kwahira, mugabo baturekuye nka gatoyi tukaragira buhoro buhoro kugira ngo zitoroze byoshoboka.
Uno wewe ngo nta kintu agikora muhiriwe kubera kwirirwa ararondera ubwatsi bw'inka, asaba abafashe iyo ngingo gukurikiza impanuro z'inamashinga amateka y'u Burundi yari yasabye ko abanyagihugu buhabwa ikiringo cy'imyaka itatu kugira bitegurira umugambi mushasha mu kurindira umwe wese akaragira mu itongo ryiwe.
Twavuga yuko ati tumwe dutera ubwatsi tugwize, tumaze kubugwiza hanyuma abashake bace babugara, ariko butwirirwa mu mwonga, umworozi yirirwa mu mwonga na kirima atasanga akurikirana iyo nka yonyine. Twashaka n'imiburiburi babanze batoke dutera ubwatsi zibanze zibe ziratembera gatonya tube turarima kurabona ubuhimira igici umu nta muntu ntidufisiyo tuvyoja niyo tuzomba.
Uno mukenyezi arongoye umutumba Kididiri muri komine ya Busiga intara ya Ngozi amenyesha ko uwo mugambi abanyagihugu bawukurikiza kuko ubafitiye akamaro kanini. Amenyesha ko kiretse ko umwavu n'amata vyiyongera, ingwara nazo ziragabanuka, imishamirano hagati y'abarimyi n'aborozi ikarangira.
Twebwe igituma tuvuga yuko batashobora gusubira kusekura ibitungo ngo bijye kuba biriyerereza ku misozi ni kubera yuko abenegihugu nabo babirimiye nk'imirima yabo, ucyusanga bariko barabonekereza tukama mu nduru ya buri munsi, kandi noneho ubunya umugambi waratufashije ati nimugire imingoti mutere ku bwatsi umuntu burya yoroye ubunya afite naho atema no bwatsi ku minima iwiwe kujya kunoho gushimingoti tugatera ubwatsi navyo nyene byaradufashije ku bantu boroye kubera twamaze kumenyera kandi twaba nyene imingoti twarayiciye hamwe hamwe n'ubu kandi mu mwaka nyene batugiye n'uwo mugambi nyene wa pastes nawo nyene urafise umugambi wo kuzosubira kongereza ubwatsi bwatewe ku mutumba kugira ngo bazabaze gushinda imingoti dutere kubundi bwatsi kongereza uko kaide office twe tubona yuko atangorana bizaduteza kuko bene igihugu baravyumva kandi ntanduru bagira igihe tiririye mu ruhongore
kiretse rero ingorana borozi bahura mu kugaburira inka zabo mu ruhongore uwihenze agaturutse inka yiwe canke ikamutoroka acibwa ihadabu riri hagati y'ibihumbi 200 na 300 nk'uko abo borozi babitwiganiye. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakoze Desire, reka noneho tuye muri Tanzania mu nkambi y'impunzi z'Abarundi iya Nduta hagaragaye urutonde rw'abantu basabwa amafaranga n'abantu bivugwa ko bitwaje intwaro. Abari kuri izo mpapuro zitagira umukono 20 y'amarundi bakanasabwa gutaha mu Burundi gusa abo bahagarariye leta ya Tanzania rero bahumurije abagaragaye kuri urwo rutonde bababwira yuko badashobora gucyurwa ku gahato. Fidel Antoine Nsabimana arakomeza.
Nkuko bivugwa na bamwe mu bashoboye kwibonera izo ntonde ubwa mbere, izo ntonde zatangwe kwibonekeza mu gatondo kuwa mbere w'inondwi nk'uko vyiganwa n'uyu murundi yahungiye mu ikambi ya Nduta ni muri district ya Kibondo intara ya Kigoma mu gihugu cha Tanzania.
No kuvuga ni tract yatowe mu zone y'icenda, mu zone ya kane, mu zone ya kane pito mu village y'icenda. Ivuga ko iyo liste ubona abantu bari ngaho ko bategerezwa gutwara amahera ngo bayatware mu zone ya 11 ngo bayashyire ngo abo bantu bataruko naho ngo bazoza ngo bamene umutwe ngo n'umupolisi azobitambika imbere ngo bazomumene umutwe sariho ngo nikimenyamenya ngo ibyo bintu ngo bagiye kubishyira mu ngiro mu minsi mike. Baca basohora iyo liste rero y'abantu bikeka ko baba bafise amahera, hanyuma ngo bace babashyira ayo mahera rero baca bavuga ko bategerezwa mbere no guca bahunguka abo bantu ngo bahunguke ku ngupfu.
Bamwe mu bavugwa kuri izo ntonde bagabishwa bakanategekwa gutanga amahera mu nyuma bagasabwa gutaha mu Burundi bagirizwa kuba bari mu babuza abashaka guhunguka nk'uko vyibonekeza mu zandiko ziri kuri izo ntonde. Aba ni bamwe mu bagabishwa bashoboye kuvugira kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Bavuga ko bategerezwa gutanga amahera miliyoni nyomba 10 ka kuri 20 utazi make ni 5 bashobora kandika listre y'amazina y'abantu barondeka kandi bategerezwa guhunguka
duhunguke si ukuvuga yuko ngo tubuza ngo abahunguka
nukubera ngo mwanhayo nukubera mwanhungu mwanhungu anatanda yuko bahunguka rero batumanza batanga ayo mahera kandi bazibatwara mu 11 muri 11 umuntu ngo yitwa Mutumwa Ferdinand.
Abo Barundi bagabishwa bavuga ko muri iyo nkambi ya Nduta iri muri district ya Kibondo ho bariho Abarundi bahunze kugira ngo bakorane nabo bantu babatera ubwoba kuko biboneka ko baba baza amazina y'abantu naho baba mu ma village atandukanye ari muri iyo nkambi. N'umwe mu baserukira impunzi z'Abarundi bari muri Nduta nawe nyene ari mu bagabishwa.
Kwebwe aha muri aka gace naho biruko ni mu village ku village hari abantu babakereneye baba bafite baba bakorana kandi gatangiye baba bari mu ishyamba hari abantu batanze abandi cyo niko no bivuga kuko abari mu ishyamba bafite miliyoni 100 na uyu umwenye kiti ndabakoranya utiye
bamukoze neza.
Bagabo wowe amazina yose rero n'uyu ununanduteye ujya
mukabakora.
Abarundi bahunze bariko batega ubwoba bavuga ko indongo za Tanzania zabaremesheje ko ata muntu n'umwe azokwirukanwa ku nguvu mu gihe atamutekano yiyumvamwo atahutse canke ngo ahungabanye umutekano w'igihugu cya Tanzania.
Yavuze ati nta muntu n'umwe ashobora kubonera ubundi umutekano. Yo wakiye umuntu afite ingwara mu gihe cyo No, nushobora kugenda kumubwira ngo nubuke iwanyi na mahoro. Niwe akenyeza kwibonera kwa mahoro ahari cyangwa atahari anyongaho ngati.
Izo nzandiko zitagira umukono ziri kinonde z'abatega ubwoba zije mu gihe atakwezi kurahera hato izindi nyandiko zigabisha aba muri iyo kambi kwagiye kuba igitero mu ikambi ya Nduta. Ni nyuma y'abantu bavuga ururimi rw'Ikirundi batanye mu mitwe n'igipolisi cya Tanzania hagapfa abantu batatu. Polisi ya Tanzania yemeje ko ari Abarundi. Lewis Bura arongoye district ya Kibondo ico gihe yabwiye abanyamakuru kwako kagwi kitwaje inkoho kagizwe n'Abarundi barenga cumi binyegeje mu ishyamba riri hafi y'ikambi ya Nduta ibamo impunzi z'Abarundi. Uwo mutegetsi yabandanije amenyesha ko ako kagwi ariko kagirizwa kuba inyuma y'igitero cabaye mu ikambi ya Nduta mu mpera z'ukwezi kwa gatanu aho hakomerekejwe impunzi z'Abarundi bari hagati ya batatu na batanu. Ikibondo, Fidel Antoine Sabimana, kubw'Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riratangaza ko uko umwaka utashye abana bari munsi y'imyaka itanu barenga miliyoni hirya no hino ku isi bahitanwa n'indwara zishobora gukingirwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ikomeza rivuga ko ibihugu byinshi muri Afurika byateye imbere mu kwitabira gukingiza nubwo hakiri bimwe bigenda biguru ntege. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nininahazwe amaze kugirana na muganga Olivier Nijimbere uyobora gahunda yo gutanga inkingo mu Burundi yamubwiye uko bihagaze muri icyo gihugu.
Igihugu cyacu ni gahunda tumaze gutera imbere kuko umwana aronswa inshansho kuva akivuka, hanyuma agaheza akaronswa izindi nshansho yafise ukwezi n'inusu, agasubira akaronswa inshansho ku mezi abiri n'inusu, ku mezi atatu n'inusu akaronswa kandi inshansho yakwije imyaka amezi icenda. Ariko kandi rero ino mu gihugu cacu Burundi arasubira kandi akaronswa inshansho yafise umwaka n'inusu.
Izo nshansho aronswa kuri iyo myaka ahanini muri rusange indwara bariko arakingirwa n'inkiza.
Ahanini dukinga indwara duherengira ngo ku mwana akivuka, turamukingira indwara y'igituntu, tukamukingira n'indwara y'ubukangwe. Hanyuma nkuko nabivuze ku yakwije ukwezi n'inusu tuheza tukamukingira kandi turamuha ubwoko butandukanye bw'inshansho zimukingira indwara y'ibigoga, indwara ya rudadaza, indwara y'inkoro ya kanira. Akaronso kandi rero cyanje umukingira indwara za hepatite n'izindi zitera umusonga. Aho hose kandi araronswa n'urucanco rugira kabiri kuva ubwa mbere umukingira indwara y'ubukangwe. N'izo nshansho rero aheza agasubira akaronswa ku mezi abiri n'inusu, ku mezi atatu n'inusu. Hanyuma araronswa kandi n'urundi rucanco rukinga cyane cyane izi ndwara zo gucibwamo ku bana. Hanyuma rero ku mezi icyenda tugahita tukamukingira indwara y'agasama na rubeole. Ari nazo kandi aheza agasubira akaronswa urundi rucanco rugira kabiri yakwije umwaka n'inusu. Muri icyo gihe kandi araheza tukamukingira, tukamuha urundi rucanco rugira kane rumukingira indwara y'ibigoga yadadaza hamwe n'inkoro ya kanira.
Murakoze cyane rwose Dr Olivier Nijimbere. Tubanze twakire bamwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika bari ku murongo wa telefone. Cedric Kikadze,
yego, nabizeye neza mutumenyamakuru.
Mwiriwe, uherereye he?
Yemereye Kampala,
Uganda. Ikibazo canke intererano kwa Dr Olivier Nijimbere aramutswa peze mu gihugu cy'u Burundi.
Jewe inagomba kumubaza ko abantu bakugo ariko baragira ziva ku myaka ingahe, ko abantu bambwiye ko abantu bakuru baba bayimwo, aho ndavuga nk'abarenza nk'imyaka nk'imyaka nka 15 kuduga. Yego,
urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cya Uganda. Ego Dr Cedric, abajije akabazo twari kubaza abakuru nabo inkingo baronswa arizo nshansho ni zahe, ni itegeko bakazironswa ku myaka ya kanga yinga?
Ego murakoze arakoze Cedric kibazo cyiza abajije nagumana menyesha yuko dufatiye ukiranga misi cya misi yose dusanzwe dukoresha mu gucandaga ugushika utwebwe dushandaga abana batarashikana imyaka ibiri nkuko nari meze kubivuga ariko ngira ngo muri kazoza niho tuzoheza tugatandukira n'iyindi migwi duhereye nko ku bafite imyaka hagati y'ine cyangwa indwi hariho n'urundi rucanca rutekanijwe ku bana bazaba bafite hagati y'imyaka 9 n'imyaka 14 ariko ubu izo nshasha ntituratangura kuzikoresha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko dufatiye ku yindwi rero turiko turahimbaza indwi hariwe rucanca muri Afurika twashimye guhimbariza hamwe n'indwi hariwe magara y'umuvyeyi n'ibibondo hariho ibyo navuze turiko turatanga ariko si nshanco nabivuze yuko nk'abana bari hagati y'umwaka n'imyaka 14 bariko bararonswa ikinini cya albendazole nicyo kugira ngo dukinge cyangwa tuvure inzoka zo mu nda ariko si urushanjo
none ga muganga nk'izo nshanco muvuze zitariko ziratangwa mu gihugu cy'u Burundi hari ico byica hama ni kwereka zitariko ziratangwa byari bitekanije ko zitangwa
murakoze gushika ubu tuvuga yuko mu Burundi mbere tumaze gutera intambwe nini cyane ufatiye ku mugabane wa Afurika kujyanye no gutanguza inshansho zishasha twisunga rero umugambi navuga w'umugabane wa Afurika mbere ni n'umugambi w'isi yose mu bijyanye n'inshansho aho kuva mu mwaka w'2014 gushika mu mwaka w'2020 hariho urutonde rw'inshansho ziteganyijwe kuzoza zirajya mu kirangaminsi bukebuke ubu rero navuga ati turacyari mu mwanya mwiza ntiharengerana ariko bikaba ari ibikorwa bisaba yuko tuba twabyiteguriye neza na cyane cyane mu bijyanye no kurondera uburyo busabwa kugira ngo izo nshasha zishobore kuboneka
Innocent ikaze nawe uherereye he ikibazo cyangwa intererano kwa Dr. Olivier Nijimbere
gukunda abana inshansho nicyo na cyane cyane baba bakwiye gukwiza bose nk'abana bafitanye amezi 8 bose bakabakwiyira agatama na cyane cyane muri ibi bihe harimo indwara nyinshi ikibyaduka nka bona na eporoyose cya mutere imiti bakatabara bakita kugira yuko batarakwanya indwara hano mu gihugu bakazaba bahimiriza n'ababyeyi babajyana nko ku mazone babaha inshansho kandi ni cyiza cyane cyose babitengereha kandi zirafasha ni byiza bose barabigira nka gatatu mu mwaka kandi kiba ari byiza kibaze kwanga mu kwezi
kamitego muganga warumvise ibyumviro vya Innocent ari nkamwe ntibishoboka yagarutse n'ikintu c'urukingo rwa Ebola mu gihugu c'u Burundi urwo rukingo bararuhabwa
murakoze reka tumushimire Innocent mukanyosha na cyane cyane ku ntererano aterereye yavuze ikintu gihambaye cyane cyo guhimiriza ababyeyi kugira ngo ntihagire n'umwe asigara inyuma ni nabyo natwe dusaba kugira ngo ntihagire umubyeyi n'umwe asigara inyuma mu gujyana umwana kumucandagisha novuga nti mu Burundi turamaze gutera intambwe ariko hashibonekeza abana bataronzwe inshansho ku gihe cyangwa mbere ugasanga hariho n'abana batazironkejwe neza tugasha dufata rero kano kanyagira ngo duhimirize natwe ababyeyi baze baribuka kujya gucandagisha abana kuko birafasha mu kubakingira impfu kandi ari impfu zoshobora gukingwa biciye mu bijyanye no gucandaga ibibondo hanyuma kuciyumvira shikirije cy'uko twabikora kenshi nka gatatu ni byiza ahubwo mbere twebwe navuga ntitubikora gusumbuka kuko mu kirangaminsi cya misi yose ntitwigera duhagarika abana rero bararonka inshansho igihe cyose bazikeneye niyo umwana yaronkeje ubucanco baramuha n'itariki azogarukirako kugira ngo abandanye aronka inshansho ntagire n'umwe asimba ibi bikorwa gusa nuko tuvuga ati ni nk'amasekeza tuba turi ko turatunganya kugira ngo numwe wese yoba yataronkeje incanjo aronke akaryo turaheza rero tukabitunganya kabiri ntandaga bikorwa misi yose ku mavuriro no ku masantere yose santere ari mu gihugu cyose
hama ikibazo naco cuko hari urukingo rwa Ebola ndi guca Burundi twagifise mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twarumvise ko ugo rukingo batangiye kuza bararutanga
murakoze no mu bijanye no gukinga iyi ngwara ikiza cya Ebola tugize imitsi twumva yuko cyagisubije aha hakurya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi wo gukinga no mugambi wiyaguye urimo ibijanye no guhimiriza ibijanye no gukurondera ikoresho no gupima mu gihe ho bahabonetse nkubo bikese ko bafise iyo ngwara ariko kandi rero no mu minsi ya vuba turatekanya kandi yuko tuzoheza tugacandaga duhereye cyane 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 ku bantu be twovuga ba boba babangamirwa gusumba abandi aha turiko dushatse kuvuga nk'abasanzwe bakora mu mavuriro canke abasanzwe bajejwe gucungera ibijyanye n'iyo ngwara ya Ebola ku mipaka hamwe n'abandi bose baronkeje inyigisho kugira ngo bazofashe mu gihe baboneka nk'umuntu yabagwaye iyo ngwara abo rero nibo tuzobanza gutangurirako biko birategurwa neza dufatikanijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi tuzoheza rero turonka akanya n'akaryo kiyaguye kubisigura neza ingene bizaba bitunganijwe
aha turiko dusa nk'abasozera sinzi ico mwobwira impande zose baba abavyeyi baba abari mu gisata c'amagara y'abantu bakira abo bana baba n'abandi bose mufatikanya kugira ngo urucancu ruzorinde rushikira umwana ahereye hose hava mu gisagara no hagati mu gihugu
murakoze ego twebwe ngira ngo kashakaba n'akanya ko gutera kamo abo bose basanzwe badufasha cyane cyane duhere ku burere bw'ubuvuzi basanzwe badufasha cyane kuko burya twebwe ibijyanye n'incanjo biri mu bikorwa bya misi yose bikorerwa mu mavuriro na cyane cyane amavuriro mato mato turaheza rero tugasaba yuko kuko baraheza nibo baronsa inyigisho bajya bakira abantu ku munsi kugira ngo babafashe baronsa inyigisho ibijyanye n'ingene bakira umuntu ingene bamutunganiriza neza ku gihe kugira ngo ntihagire umwana n'umwe yohava agenda ataronkeje incanjo kandi hageze rimwe twita mu rurimi rw'igifaransa les opportunités manquées turaheza rero tugasigura yuko nk'umwana nahabaje azananye n'umubyeyi umubyeyi aje mu bindi baheza bakamubaza umwana imyaka yiwe bakamubaza yuko yaronkejwe urucanjo basanze ataronkejwe bikwiye bagaheza rero bakamuha incanjo aba ziba zigeze kugira ngo azironse hanyuma ababyeyi nabo tukabasaba rero yuko ego kujukira ibijyanye no gucandagisha abana ntihagire ubuvyirengagiza na cyane cyane hariho agatabo ikaronswa umukenyezi kuva yibungenze gushika imbere yari yibarutse kagaheza akakoresha gushika umwana ashika imyaka itanu ahubwo agataburira karafasha cyane rwose umubyeyi kugira ngo kaze karamwibutsa amatariki yageze kugira ngo ntahave acererwa cyangwa ngo asibe gucandagisha umwana ahubwo agataba tukabasaba yuko bakabungabunga bakaza baragakoresha kugira ngo kaze karabibutsa iyo hageze ko umwana bamujyana kumucandagisha
tushimire mugenzi wacu Diane ninahazwe na muganga Olivier Nijimbere uyoboye gahunda yo gutanga inkingo mu Burundi muri cyo kiganiro bamaze kugirana n'ushuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu aha niho amakuru y'akakanya tuyasubikiye tubashimiye ko mwaduteze amatwi turabararikira gukurikira amakuru yacu ataha dushimire Engineer Dan ku buhanga bw'ibyuma na Facel Gabe yahuwegeranije ibiganiro aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro gye mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira umugoroba mwiza.